murachumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, ni Thomas Kamirindi na makuru. Nkuko mubizi ku maradiyo yanyu muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu, naho amakuru n'ibiganiro byacu birahari.
Ibiringo vy'umukuru w'igihugu twarabihinduye, mbere umukuru w'igihugu azotwara ibirigihe cy'imyaka indwi kisubiriza rimwe.
Uyu ni vice president wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sindimo ku mushinga w'itegeko nshinga rishya leta y'u Burundi itegura.
Nizo nshingiro guhinyanyugwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi, ariko ico tuvuga nuko ryari guhinyanyugwa abarundi bavyumvikanye kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Naho uyu ni Aloise Baricako, umuyobozi w'umugambwe RANAC, umwe mu migambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi kuri uyu mushinga rero w'itegeko nshinga rishya ry'u Burundi. Mu cyumweru gitaha kizatangira kuwa mbere ejo bundi, leta y'u Burundi izatangira gusobanurira abanyagihugu umushinga w'itegeko nshinga rishya. Hagati aho icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko kimwe mu bizahinduka bateganya ko bizahinduka harimo guhindura manda, ni ukuvuga ikiringo cy'umukuru w'igihugu kikava ku myaka itanu kikajya ku myaka irindwi, kandi umukuru w'igihugu agashobora kuba yakwiyongeza rimwe. Ni inkuru ya Eloge Wilika neza.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yemeza ko nyuma y'imyaka ibiri habaye igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi n'imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza, ubu yishimiye intambwe igihugu kigeze ko haba mu byerekeye umutekano, imibereho, hamwe no kurwanya amacakubiri y'amoko. Tumubajije ku biganiro biherutse guhuriza begwa n'ibibazo by'abarundi yarusha, Sindimwo asigura ko ata kintu kinini yari yitezeyo.
Umugwi nyamukuru twizeye ni bya biganiro by'abarundi ngaha hagati, kuko byo hanze benshi bipfuza amagaburanyama. Twarababwiye yuko ata leta nimwe y'amagaburanyama izokwemerwa ngaha mu Burundi. Yarahibaye muri kahise mugabo uno munsi no gusasindafi, si ukuvuga ngo umwene wanyu yishe abantu cumi mu muce mugenda mwicarane kugira ngo aronke ubushikanganji bucanke ubundi, kuko ubigize gutyo uzobutumye uwundi kuja kwica 50 kugira aronke ubusuma bwa bundi. Kugira rero tugire indahiro nuko uno munsi leta y'uno munsi irongo n'umukuru w'icacu Petro Nkurunziza yarahiye ko idashobora gusasindava ubwicanyi ububi bwose. Ibyabaye byarabaye, abarundi bubu abategetsi bibi tutagutangura ushashe kugira ngo ntihagire umurundi wejo azoza kuriha ibyaha canke amabi twebwe tuzotuka turakora.
Ayo mabi abarundi bari bemeranije kuyasezerera mu mwaka w'2000 aho basinya amasezerano yarusha, ni nayo yavyaye ibwirizwa nshingiro ubu leta igomba kurihindura.
Ibwirizwa nshingiro turihindura ku neza y'abarundi. Uno munsi ntihagire ugira ugwitwazo ngo amasezerano yarusha, twebwe twarayahagarariye kandi akami ka muntu k'amasezerano y'Arusha karatunganijwe mbere karanakomezwa. Uno munsi rero ibiringo vy'umukuru w'igihugu twarabihinduye, mbere umukuru w'igihugu azotwara ibirigihe cy'imyaka indwi kisubiriza rimwe. Si mu Burundi gusa, mu Rwanda ko batavuga ko ari myinshi. Leta yari yose cyangwa igihugu cyose kiratunganya ingene ibiza shingiro ryawe. Nuko mu Burundi habuye kwihangana. Hariyo abyateye ingorane muri 2015 iyo bihangana imyaka itanu n'imike cyane gose mu buzima bw'igihugu. N'ubundi nibategure baze guhiganwa kugira ngo mu myaka umwaka w'2020 batsinde amatora cyangwa badatsinde amatora bemere gusabikana, kuko mu Burundi turabyibwirizwa shingiro ry'u Burundi niryo ryonyine ryemerera imigambo gusabikana ubutegetsi.
Indyane zavuye ku kutumvikana ingene ubwo butegetsi bwosabikanywa zatumye ibihugu bifasha u Burundi bifatira ibihano, ariko icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu asa n'uwisuzugura.
Nivyo hari ibisata vya leta vyahagaritse gatoyi mugabo vyarakoze ukomeretse ucumenya gucumbagira natwe twaravyifashemo neza mugabo twanka yuko aduha ivyumugayo canke baduha ivyo baduteketse yuko dukora ibindi canke ibindi amakungu aduhari ivo muturo dukora ibyiza by'abarundi dukora ineza kubuga Burundi twebwe iyo vomasha kabari harire kuko turazi neza yuko ukuri ntikunyegezwa ejo aho bukera bunyene uko babifashe niko bazobikuraho kuko bazobona yuko bihenze kandi biragaragara no munsi ko benshi bari kubarabona yuko bihenze ari nico gituma twebwe bice biduha ningoga gukomeza ubwa mbere amahoro mu gihugu gukundana ko abanyagihugu gukomeza ubumwe kuko ubumwe bw'abarundi niryo soko giterambere riramo
Gaston sindi masanga ningingo ya CPI yo kugurura amatohoza kuvyaha vya vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 atagaciri fise
bijya bagize basha gushimisha bashebuja mugabo mu byukuri ntaho bizoshika nacu bizomara nkunda kuvuga ko baba ari ko ari digadiga kuko umuntu yabuze yaburaniwe aravuvuta kuvya arifashe byose no kuvuga yuko bijya bashikirije mbega ko imbere yaho bari bagize inama basohora ingingo zibiri none muri izo ngingo zibiri bakurikije iyi mu buzima bw'iyo sentare n'ubwa mbere aho bavuga yuko bari babitsa ingingo bafashe bakayisokorora mu nyuma kuvuga ni ibintu by'amahinyu.
Uburundi bwarowe mu njyana za politike kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Imigambo itavuga rumwe na leta namwe mu mashyirahamwe yigenga yahamagariye abantu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Perezida Nkurunziza yemeza ko gihonyanga ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha. Muri uwo mwaka nyene Perezida Nkurunziza yatsinze amatora batavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo yongeye asimbihirikwa ry'ubutegetsi ryateguwe hari muri Tanzania ku wa 13 kwezi kwa gatanu. Eroje Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Guhindura itegeko nshinga ry'u Burundi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi nyine n'amashyirahamwe yigenga bari mu biganiro ejo bundi Arusha muri Tanzania baratangazwa n'uburyo leta ikomeje uwo mugambi kandi kuri bo ari ikibazo nkora mutima batashoboye kumvikanaho hariya rero Arusha. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Ikibazo cinduka gibwirizwa shingiro kiri ku rutonde rw'ivyashikirijwe no muhuza w'abarundi Benjamin Mukapa yahoze atwara igihugu ca Tanzania bitumvikanywe ko nabari bitavye ibiganiro vyari bimaze iminsi bihurize Arusha abanyepolitike b'abarundi. Leo Nsengenda Kumana icege yacutwara umugambwe sabanya Fredebu yahora muri ivyo biganiro.
Icambere twipfuza nuko amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro nivyo kubakirako tukabikomeza bizohinduka igihe nicyagera ariko su muhuza ibyo yarabivuze userukira ishyira mu mpuza makunguni yarabivuze bose bujya nico cyumvira bahurizako ko amasezerano ya Arusha afite akamaro kane cyane ku Barundi atamuntu yohirahira uno munsi wenyine ngo arafise ingufu arafise igisirikare arafise igipolisi arafise ugwaruka arafise amafaranga ngo agombe kubisambura bazo bagomba gusambura igihugu cyo Burundi.
Na mugenzi we Aroyeze baricako atwara umugambwe Ranake bari kumwe indwi zibiri zose.
Oye bwizo nshingiro ntiduhuriza ko gyo hinyanyugwa bwizo nshingiro go hinyanyugwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko ico tuvuga nuko ryari guhinyanyugwa abantu bavyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyugwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu.
Umugambwe w'abadasigana iprona ubona ko naho ibyirizwa shingiro ryo hindugwa ko kato bakajyo ko kurekurira umukuru w'igihugu uwo ari we wese kwigomeza ku butegetsi. Abere Gashatsi ni waramutswa uwo mugambwe.
Nituvuga ibiringo tumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibyirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha. Twebwe tuvuga gusa umugambwe w'abadasigana iprona kujyanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiye teraniriza ku butegetsi bo kwisunga uko bigenda yandi mabwirizwa shingiro y'ibihugu bya Afrika ndetse na n'ibihugu bya Buraya basanga umukuru w'igihugu agira imyaka 5 agasubira rimwe hama hakabisa abandi ari imyaka 7 gasubira rimwe akabisa abandi bya turayibona ivyo ni ibintu bisanzwe mu Rwanda sigana iprona ivyo turashiki ico twanka nuko hoba kumbure umwe atwara igihugu ikiringo ntabanduka.
Ishami ryigenga Orikome rimenyesha ko ryaguye mu gahundwe kuko ryari ryiteze ko ico kibazo kiri mu matati atabugikorako. Gabriel Fyiri niwe yaserukiye iryo shirahamwe.
Ikibazo rero kimaze kuja mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufise uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe ubwigenge n'ubw'abarundi bose.
Intumwa idasanzwe ya leta y'u Burundi mu biganiro ya Arusha yabwije ujya Amerika ko abo bavuga ivyo biyobagiza ubwigenge bw'igihugu ico bisigura. Terence Nairaja avuga ko hamwe umukuru w'igihugu adahagarikiye ihinyanyugwa gy'ubwirizo wa shingiro yo bahemukiye igihugu.
Uti kubereke ari ivyo bita mu gifaransa le question de souveraineté du pays. Nikibazo c'abarundi kwisi yose ni kubimeza no kuvuga n'ikigwa hanze no kuvuga ni ibibazo bijanye no bwigege bw'igihugu nico ituma nyine nico bamukuru w'igihugu muza kwashinze umugwa barateguye integuro rero aho hazohinyanyirwa inyigo mu ngingo y'indwi iyo integuro yaraheze ubwiro vuba cyane igiye gushijwa abanyagihugu ayemeze no kuvuga rero uvuze ngo ibyizo shingiro ni kuya rihindurwe ugiye kubaza ubundi muntu ndere mu kuvuga bigize yo bagize ico bita tarayizo iyo bahemukiye abanyagihugu yagize ineho tatarayizo naho urazi ko nyabashinga amateka ikimukorera ko ikamukura niko bigenda yoba nifikunda
mukamenya ko ku munsi wa nyuma w'ibiganiro byari bimaze indwi zibiri bihuza abarundi ari ubushikiranganje bw'intore y'agati mu gihugu bwashira habona ubwo rwandiko ruhamagarira abanyagihugu kwitabira ibikorwa byo gutanguza icese umugambi wo kubwira abarundi ibiri mu ntego yo gusubiramwo ibyirizo bashingiro. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, urubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Tujye mu kirundo. Ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara bufite umugambi wo gukemura ikibazo cy'abigisha. Muri urwo rwego barateganya ko amashuri abiri azakomatana abirimwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo, Musafiri Nestor, yabivugiye ejo mu birori byo guhembaza umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe umwarimu, ibirori byabereye muri komine ya Kirundo. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yarahari.
Ibibazo vy'ubukene bw'abarimu n'igikorwa cyo gusabikanya abarimu nivyo vyagarutse cyane muri ivyo birori. Ko barimu baba amajana 6 bakenewe, leta imaze kwemerera intara ya Kirundo abadashika 50. Musafiri Nestor ni umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo.
Mu nama twagize hirya yeje twasanze hari amashuri poste fondamentale ashikindwe mu ntara ya Kirundo arongowe n'umuyobozi wenyene ari directeur plus enseignant avec des sections. Nacho gituma muri kota baraye baduhaye ndakivugira hejuru baduhaye abarimu 43. Siri sano nanteye dukeneye. Siri trois sano nane ansenya dukeneye muri ECOFO nta numwe baraduha. Sen karanitro ansenya baduhaye barashize ka hazova bagashira ko na hazoja bagashira ko na diplome azobafise. Nishura tochako. Ni komine
hari inyishu itekanijwe mu gukemura ico kibazo.
Badusabye yuko twofiziona amalise komino ahari tukayagabanya, kandi yuko se twasanze yoreka gushoboka uno mwaka mbwa mwaka izizoshoboka kugira ngo abarimu tubasaranganye zice zikwira. Dufise amalise komino ashika 10 atareza abanyeshure 50, ayo tuyafuze twabatereke arenganije. Hariyo nizifise 30 kandi tugasangiza zitatu zose zire geranye tuzodifiziona ayo masegisho tuyashyire kuri zimwe abarimu tuce tubasararanganya, kandi la solution des enseignants izo bitowe mu ntara.
Ku izina ry'abigisha buhinja Jean Leonard umwigisha akaba n'ubuserukira ihuriro ry'amasendika COSIBU mu ntara ya Kirundo, arashima ko abigisha bakorana neza n'ababarongoye. Arashima kandi ko abigisha barungitswe gukorera ahandi bagamburutse muri wa mugambi wa leta wo gusabikanya abigisha, ariko haragahaze ashikiriza kuri uwo mugambi wakoze ko cyane abigisha bo muri komine ya Kirundo.
Muzindi komine baca bagira ngo aho nyene bakaca barungika aho muri komine ya Kirundo, rero nuko abantu basanze barungitswe kuri cyane gose bataravye ingorane bafise ari z'amagara ari zo mungu, kandi nkumbure iyo baje inama n'abasindikaliste bakabigira mu ntara ya Kirundo bari kuranyira bo hafi ingo zabo n'abana babo.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko atana kimwe yikoranye atari kumwe n'abarongo ya masendika muri uwo mugambi. Musafiri amenyesha ko uwo mugambi atari umugambi wo kurenganya. Ngaha yanahumurije abarenganijwe ko umugwi w'igihugu ubijejwe ugiye gushwara mu gihugu kurenganura abarenganijwe. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo asigura ko yamara atari gusubiramo igikorwa atomora neza uwarenganijwe uwariwe.
Bazabaje kuraba umuntu yarenganijwe biboneka. Uwo nawe n'uyuhe. Suwagiye kure. N'umuntu yabaye redeployé arengeje imyaka 50 barahari. Yambaye rero yarabaye. N'umuntu yabaye redeployé afise handicap physique grave visible. Nivyo bintu bibiri bazabaje kuraba.
Waserukiye abigisha arashima ingene ubuyobozi bw'indero butegekanya gukemura ikibazo cy'ubukene bw'abigisha. Ariko ntabuze namakenga
bayugaye bakaca bashira hamwe ni vyiza mugana nabo bazogira ingorane ndisubiye ko babakuye muri aya mashure bakayugara nabo nyene bazico batinze ku runtu bibanze handi kure acaze nyine ntama myuko naba bazokwidoga kandi muri iki gihe bari basanzwe bataba batungurujwe
ubundi umunsi mpuza makungu wahariwe mwarimu uhimbazwa itariki 5 z'ukwezi kwa 10 umuyobozi w'indero muri komine ya Kirundo akavuga ko habaye utugorane twatumye bawigiza inyuma ameza abiri yose mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kaze muviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yo kandaruzanye. Emu no munsi turateramo. Amahoro. Ndaruzanye. Ntumbarire ko uyo musara ari kwawe. Yo, oyareka kumpenda sha. Kandi noneho, hano kashisho mufitani. Niya
basana sina.
Oyareka kumpenda. Ndabona ko atari uwi wawe. Kuko umwana w'umuhungu ari kumwe na nyina wiwe. Kagira amasoni nkayo.
Jewe nta amasoni mfise. Nanse guca mu ijambo ry'aba mama.
None kandaruza ni. Uyu mwana gira kanga. Nanje niho natanga. Hagira ngo Imana yaratebye irakushumbusha data wanjye. Una babyeyi ntimwahungukanye.
Oya ntabo. Bose barapfuye.
Yo. Ariko yemwe Imana ikora ibyayo. Ndaruzanye. Koko ndabashikane muhira. Ndabona kumenga murarushe.
Oya niko ngitwari kuje kugukora ku kibi cyawe.
Ne.
Bose. Baje mu
huru.
Kamenye niyo kwashitse.
Eh.
Arakini. Abantu biwacu muri n'umutima mwiza pe. Hali ya kila mtu ni viwe.
Hanzi.
Saa.
Ulaimeza.
Eee.
Nunga nulakele mimi ya wii.
So,
wala umozo wetu na huu.
Wala nukuli nawe meni.
Umula wabajiku mtu. Ani mekinda ye. Umuwa nagomba kusuri na kushuwe isha.
Eee.
Na huu ndi usamu nishuwe.
Ha, vash. Icho osama nukura. Nicho novanta shobora. Kando giri mana. Kuko hari umwigisha mpava njya kuraba nca ndamusaba ari ndonderere
uyu mwana rero
yo ntumbarire dafarozi na marushwa.
None ko mbona ibira bitakuraba ukira ngo erega ni wiyiga imigambi yo kwisanura ni wayisambura ubona
ubu urambira ko nayisambuye kandi wahuru ndaza kujya musonga ngo nice rubashami
none navuga ngo uyicirire kunze uyisambure ntiwe wiga uburyo bwo kuyikingira
eh aho nice rubashami ntiwari utunye ngaho mu nzu ntiwe baraza ukamfasha tukayakwega kugira ngo ntigo ntabwo kuza
canke wabyikiriye kunze uko waruzi nari muri yo washakaga umpere
aha ni mupfuye umukije
ugacha winjira uguze kwa mwene wanyu ugira ukuntu mukimbagiza kugira ngo nibisanzwe
ukunda mukimbagiza uwomeya nyene ngirashi baguritsi yo ndo yeyo ndiho wogira icupfuka
ariko gamushinga uburo bwenge bure nuburi mukwa iyo nzu irakabona iguye urabona ingene yarishaje ayo mashami yaje guhohosha icatishi
ariko nabo bavuze ko umugore musangira amafaranga asangira amazi kwa nanga nisanganya uri kuranteteka ukamengo ntuyisangiye
oya reka kurondera ivyitwazo iyo wigize igitebo bakuyoza umugore wa mwene wanyu iyo gukengera bigeze hiyo hose
wewe rero kuri umunyabwenge mbira ico nokora ndeke kubako gatebo
genda umwaka amafaranga y'ubusadura inzu kuko arayafise yirirwa aragura amatongo
hanyuma niyo yanyuma naho ndamugire gute
afise inka aguhi mwishore uronka amahera yo gusanura ino nzu turonka aho tuba nk'abandi
hanyuma yase kuyamace niyahura
umva aho ubereye umunyabwo aramutse ayikwimye ucufata inkono yawe rimwe urare kwagiye
rumina ayiki imbere ni kare ariko matama wibagira n'igonga wewe ntiwibuka amajambo yavuzwe ku munsi wo kuganduka kuri mwene wacu nyene
cahiye uvuga yuko uri umunyabwoba nyene ajya amajambo ntiyama yavuzwe ariko abagabo nyabagabo bagakora icyo bashaka gukora uzi gukindagira kuri jewe gusa
uvuze ngo abagabo nyabagabo ni kuvuga ko rero hari umugabo
nawe kuri umugabo niwerekana icyo umaze uronka amafaranga yo kugura ibisakarisho by'ino nzu hamwe n'amafaranga yo guhemba abafundi bazoyigusanurira
nishwaje n'akagari kubako
ariko nakwitegereje kera Bosco nawe ingene wacuritse umutwe muri izo mpapuro
kijyewe
ndakabura ntize ibyo ntabyo nari gushobora
reka umugani wawe ntabyo washobora ibi ni byatwega abanyarigwa dukora abandi bagahembwa
yego nuko urabivuga murakora jyewe nakubonye mu gitondo ugenda saa munani nakubonye usubiyeyo none naho utahiye usubiye mu mpapuro nazo
aha rero ibibona n'iby'ishuri rimwe gusa nanjye nigisha amashuri ane yose wibaza uyu nawe uyumviye nuko
ni murira busema ubu abandi bariko barizimya akanyota mukabara
mve basha jyewe rinaheza gukosora ibi cyane igikombe cy'amata muri amwe nkura kwa ruminata hanyuma ce ndindira ko bahisha igiharage ce nenza ko amazi niryamye bizaba bihetse
oya nawe nuko uzura ajya aho abandi bari uruhurira uwo mugongo mbona uguma witunye
none duhora duhurira muri wa mugwi wacu w'akaranga noneho mbona bigiye kungora ko byahagaze ngiye kuguma mu nzu nyabuna ikashareka
byahagaze kandi narindi ngo
ati guhagarara gusa tujyane ngo bishyire kuko iko twabuze ya sare twari twiyumvire ko ariyo tuzohora dukiniramo yumvire nawe
ko yahora ari umugwane
anje ubundi yabinsiguriye neza n'ukuri ntawe umutaka ibirake yambariye ko ariyo azokwakiramo abo bariko barahunguka kandi birumvikana
yego na jewe yari yabimbariye mugabo sinarinzi ko azobakirira muri irya sare
asha hajya nyine yego
ntacyo tugoba turarindira asha aho bazotahira nunugira ngo bazogumamo
ntayo bazogumamo umugabo yadutekereje ko twagomba kurangura yego bajya abanyeshuri hajya bazoca bavunika intege ntiyo bakigaruka nuko ije n'ubwo bamfise ubu umuntu bigiye kugora
urumva nta kundi tuzorindira
nta kundi neza
hanyuma mwigiye hari irindi ijambo ryaririnzanye
nuyage ndakumva nuko gusa wagendeye ntare bukuza imana kandi nitwa ngo ndahembwa ku kwezi ntahure
ntacyo natwebwe tubyisoromera muhira emwe ntitwama tubifise bihiye iminsi yose
aho rero gamufasa umbaza ikirere
narinjye kugusaba uzushyikire kwa diregiteri usabire ishuri y'umwana ari aho
mupfasa sha ugura fese ubundi mwana usabire ishuri atari ya nkumi isanzwe yiga ngaha hanye nzi
oya uyu mwana si uwi wanjye ni muri abo bahunguka nasanze ari umwana w'umudamu ushaka wigana mugaho ngo yaguye mu buhungiro haje umwana gusa
basha unaho hoba atantebe iriho no kuri twayirondera ntiyo shobora kuburi kibanze aho ndaguhumurije
aho nchuti yanje mugabo rero nuruhuko mperekeze gatoyi ushikana ho hiyo ndakuzimya kanyota erega wowe dusangiye byinshi
aho nchuti yanje bash sisubira kubikora ko tsoba ndabimara nejo
ariko mimi natamu tukishuko urumva rino rwa nyene rutoshe
eh nikoje tanyene none wagira tukishuko kwa mwene wanyu pata kibivu
ahubwo ni vyiza mugabwiye ntiza na karuminata wari kumpa makarango some
ndere nta kubesha ndukuri kose kugenda ndaguhamagaye uzwa ni kukuza kurabo rwo kwa mwene wanyu ingene
gwaramuka ntamana ari hafi iyo hafa twumva
Nashaka
ko tuyageze nyene byo kurahura rwa mwene wacu ingene gwaramutse.
None wagomba kurura abatana rurimo.
Wagira ngo urayumvira zimwe mvuga rero. Ubwo Karuminata ntiwoja wihanura ukambona mu mwene wacu kemera tukayaga nkuko mayaga kweli.
Ndebe. Nimbara ko kagwa kanushitse. Kagotomera ugende nta marusha akangara.
Irindira manze some. Eh, uya singe da ntakubwiye cyari kinzanye.
Uvuga ni ngakugeze ntahabaza ukuronde.
Urumva, nariko nikira amashami ya Davoka riri ku musaya w'inzu. Ahanyu mu cami rinini natanguriye ko ricarirwa kuri yanzu. None basha, ubu turara hanze. Eh kasibintu. Mbega asha jwe nogerageza gute? Enarije kuraba ingene wofasha tukayisanura
ariko gandere rewe n'umufakazi wofasha gute umugabo n'umugore bari kumwe kandi bakomeye
oya mbere sinashaka kudufasha narinje kuduha mu vya mwene wacu yasitse tukavyikora ko
nibikiga data wanyu no guhamwe mwene wanyu
yagusigiye uwo rabava mu nka yasitse ukampa mwimwe nka yishora kugira ngo nguremwe ivyangombwa kandi se ndongera ndihe n'abafundi
Dio.
Where did you?
Oui, mama.
Ne ufahano sawa nyera kuronderera. No nifye ndakubishira mwana. Na we umina. Nashaka
kaze kuyigushoreza.
Ikiga na matsinu je nari kondi.
Uyo sawa nyigogenduza ne yashashi haka. Uyimushoreza ishore. Aronka faranga yigusanura inzu yiwe ngo yabo.
Ngo yotoshe.
Ibyiza kamuti.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasezeye naho ubutaha
King James ati hari ukuntu afite ubabwira buriya abahanzi mwabashoboze iki ni ahangaha rero dushoreje ibiganiro byo kuri uyu mugoroba kuri isaha muteza matwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero murakarama mukomeze mugubwe neza weekend nziza
Imaze nkoro simitoma Wijeje Urukundo rutambanyi Inge narakubonye Sinakwemera kugenda Urubuhungiye